Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ivugira i Washington DC. Yumvikana buri gitondo kuva saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice. Abaduteze amatwi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tugiye gutangirira ibiganiro by'uyu munsi ku makuru muri make. Turakurikizaho ikiganiro Tujahe kivuga ku rubyiruko rwo mu Burundi no kwihangira imirimo. Ikaze rero mu biganiro by'Ijwi rya Amerika, duhere ku makuru mu magambo make.
Mwaramutse neza Thomas, igitondo cyiza kuri mwese inshuti muduteze amatwi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon yavuze ko amahoro n'ituze mu gihugu cya Libya bizafata igihe niba imvururu n'imidugararo bidahagaze muri icyo gihugu. Ibi Ban yabivuze kuri uyu wa gatandatu ubwo yarageze muri Libya mu rwego rwo kugerageza guhuza impande zihanganye. Yahamagariye abarwana guhagarika imirwano maze bakagana inzira y'ibiganiro. Ban Ki-moon yavuze ko umuryango akuriye wemera guverinoma yatowe ya Libya, maze asaba abagize inteko kugerageza gushyiraho inzego abaturage bose bibonamo. Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Libya, Bernardino Lewo, yari amaze iminsi atangije gahunda yo guhuza imitwe ihanganye muri icyo gihugu. Muri icyo gihugu ubu haravugwa guverinoma ebyiri iyobowe na minisitiri w'intebe Abdallah Al-Than, ifite icyicaro mu mujyi wa Tobruk ari nayo yemewe n'amahanga, hakaba n'indi igizwe n'imitwe y'intagondwa ifite icyicaro mu murwa mukuru Tripoli. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gufata ibyemezo bitandukanye bigamije kwirinda icyorezo cya Ebola. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibibuga by'indege byatangije igikorwa cyo gupima abagenzi baturuka mu bihugu bya Liberia, Sierra Leone na Guinea. Iki gikorwa cyatangiriye ku kibuga mpuzamahanga cya John F. Kennedy kiri mu mujyi wa New York. Usibye gupimwa, abagenzi bazajya banabazwa niba barigeze bahura n'umurwayi wa Ebola. Ibindi bibuga birimo Newark muri leta ya New Jersey, Washington Dallas, O'Hare yo muri Chicago n'ikibuga mpuzamahanga cya Atlanta nabyo biritegura gutangira gufata abagenzi ibipimo. Ibi bibuga uko ari bitanu byakira nibura 90% ry'abagenzi bose binjira mu gihugu cya Amerika bavuye mu burengerazuba bwa Afurika. Hagati aho, igihugu cy'Ubwongereza nacyo cyatangaje ko kigiye gutangiza igikorwa cyo gupima abagenzi ku bibuga by'indege no kuri za stasiyo za gari ya moshi. Hagati aho muri Espagne, abandi bantu batatu bashyizwe mu bitaro bakekwaho kwandura indwara ya Ebola. Ibi bibaye mu gihe inzego zishinzwe ubuzima muri icyo gihugu zikomeje guperereza uburyo umuforomokazi wo mu mujyi wa Madrid yanduye indwara ya Ebola. Abayobozi bavuga ko uyu muforomokazi yagerageje kuvura abapadiri babiri b'abamisiyoneri ubwo bari bakuwe muri Liberia na Sierra Leone. Abo bapadiri baje kwitaba Imana. Igikorwa aho iperereza ni uburyo yanduye iyo ndwara kandi yarakoresheje uburyo bwose bwo kwirinda burimo kwambara imyenda yabugenewe n'ibikoresho bimubuza kwandura. Umukuru w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yatangaje ko azagirana ibiganiro na mugenzi w'u Burusiya Vladimir Putin mu cyumweru gitaha mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ibyo biganiro ngo bizibanda ku mvururu ziri mu burasirazuba bwa Ukraine kimwe n'ikibazo cya gazi icyo gihugu kigura mu Burusiya. Poroshenko yavuze ko abakuru b'ibihugu by'Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani n'Ubwongereza nabo bashobora kwitabira ibyo biganiro. Mu kwezi kwa gatandatu, Uburusiya bwahagaritse kohereza gaze bwagurishaga muri Ukraine kubera icyo bwise kutishyura imyenda igera kuri miliyari 5 z'amadolari. Hagati aho, umuvugizi w'ingabo za Ukraine yavuze ko ibitero by'inyeshyamba bimaze kugabanuka bishimishije, avuga ko bigiye gutuma ingabo z'igihugu zikura intwaro zikomeye hafi y'ibirindiro by'inyeshyamba. Ukuri inyeshyamba nawe yavuze ko bagiye kugabanya intwaro basanzwe bafite.
Mugenzi wacu arakoze kutugezaho aya makuru muri make. Muracyateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ngiye iki cyakiganiro tujahe.
Inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere. Tujahe mu gishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Mwaramutse neza bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro tujahe cy'uyu munsi turabira hamwe ingene urwaruka gusubira kugira ingufu mu kutuza imitahe n'ubuzi inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura ihiye ibidandazwa byarimo bigatokombera. Iyo nayo yadutsemo umuriro kwa 27 w'uku kwa mbere. Ako kaguriro kari gatunze abatari bake. Aha tukavuga abadandaza, abaranguzi, abahashinze imitahe mu mashirahamwe atandukanye mu isoko hagati, eka no mu micungararo yaho. Mukamenya ko abahadandariza bazwi n'ishirahamwe Sojemark rijejwe itunganywa ry'iyo soko baharugwa hagati y'3,000 to 4,000. Nkuko iryo shirahamwe ribitumenyesha kandi ryahora ari hatoza amafaranga ari hagati y'imiliyaridi 5 to 7 ku munsi. Are tukibaza tuti uwagize uruhombo rwinshi nk'ubwo yoba agisubira gutoha mu rudandazwa rwiwe. Urwaruka rwari rugitangura kwakorera ibyago wogo bite? Muri kino kiganiro tujahe turaca hirya no hino icyo kibazo twongera turaba umuti woshoboka. Hano kuri Miko mukaba muri kumwe na Diane Ndonse kaze mwese. Gisagara cha Bujumbura hirya no hino iyo soko igihe ari kirasha twarabahaye ijambo. Kuri mikoya mugenzanje Olivier Nkengurutse baratubwira icyo babona cokogwa kugira ibidandazwa bishobore gukingigwa mu gihe hadutse isanganya ry'umuriro nk'iryo.
Nuko ibizimya moto vyoza bikazimya. Bikingigwa gute kandi ibintu byaheze? Kandi byaheze bariko barabibona. Kandi umuriro watanguye wari muke utangurira mu kibanda cy'ibiharage. Abantu bose twaronderera ubuzima ngaho. Narangura utwashara twanye nanje nkunguka mu none butuzorangurira hehe?
Leta yo kwitegekanya uburyo buhambaye buteye imbere bwo kugwanya impanuka nk'izi. Ziyo modoka zakizimya moto mu bisanzwe ntizikwiye si uburyo bukwiye bwo kuzimya isoko hirya kubera ifise amaparti manini gose impande niniya gose.
Nibaza kugira ibidandazwa bishobore gukingirwa yuko Leta ikwiye gufata ingingo ikomeye barana nk'irya soko yuko ari ahantu abanyagihugu benshi baronderera ibintu ifu yuko barondera nk'amakizimyamoto akwiriye isoko igategurwa ku buryo n'izo kizimyamoto zishobora kurondera ukuntu zishobora kwinjira zikazimya neza. Dufate nk'ubuyo aba hariho indege nk'ibindi bihugu byari kuba byoroshye ntiyaba hageze zisaha bikimeze baba bahejeje kuzimya.
Turumva hagiye kuba ingorane mu minsi izaza abantu bazubira icyo bakora kubera yaritunze imiryango myinshi cyane cyane uwuye rwaruka rwari widukiye ibintu byo kudandaza naho wahora winjira mu isoko warubona ko ari rwaruka ufise gukora ibintu nk'ibyo ibintu byo kudandaza haba mu bintu mu mpande zose wabona ko rwaruka ari rwarusigaye rwidukiye ibintu byo kudandaza.
Ya Bujumbura yadandarizwamo ibintu by'ubwoko nka bwose abantu bakenera. Ibidandarizwa mu makomine atandukanye mu gisagara no mu gihugu hagati niho byarangurirwa. Ugusha kwayo rero kwatumye haba ingaruka mbi nyinshi ku barundi na cyane cyane ku badandaza. Mugenzanje Olivier Nkengurutse aducire ku mayange uko ibintu byifashe.
Mumva muduga n'indege biriko biragerageza kuzimya umucanwa wadutse hagati mu isoko nkuru ya Bujumbura umunsi w'Imana igerekerezo ya 27 kwezi kwa nzeru uyu mwaka. Uyu munsi abakorera baribaza ikigiye gukorwa kugira urudandazwa rwari rusanzwe ruhakorerwa rusubire gutangura. Uyu asanzwe hadandariza avuga yuko ivyabaye vyabaye. Agasaba yuko abajejwe ino soko bo bareka bakinjira kuraba yuko amafaranga basize banyegeje atoba yararokotse. Ikindi kandi naho uyu muriro watikije ibidandazwa vyabo, uyu mudandaza adashima ko tumuvuga izina avuga yuko umwizero uhari kwa kazi gashobora gusubira gutangura.
Ubu tumwe dufise ikinzi gizi nk'ibiri munsi ko byo wabikiriye. Simo ni kintu rebatuza kwinjira bari kuba turi ngo tugende hari ya kuri kote. Tuje gukora yi. Nta mutaye tugifise. Ni mugani batureke twiheburira.
Kuno munsi mugamo rafise mwizere yuko mushobora gusubira gukora nkamwe bo tunganya neza hano hatashikiriwe.
Iyo mashini iri kurikora irakora kuri kote bu. Niyo zikadufashika dukurira umunyo turi ngaho hama tugakora. Bakatwubakira gusa hejuru. Hamaje gutwakira hejuru tuzomenya ngene twibakira ibibanza. Nakara abantu nibo byobakira ibibanza.
Kuri iki kidukoranije uyu munsi Gadiane Benjamin Mugisha yahora nawe aranguza impuzu bita amakombokombo akenshi ngo bazitanga ku ideni abazitwaye bagaheza bakabishura bamaze kuzidandaza. Avuga yuko irisanganye ryashikiye ino soko nkuru ya Bujumbura ryamuteye agahombo kangana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Akagira ati leta nifashe abashikiwe n'ibi byago kubera yuko amafaranga bakoresha ari amadeni bafashe mu mabanki.
Nkabajya abantu bahishije ibintu byabo muri vire yari abantu baza kuturangura tukabaha amadeni bakageda kudandaza bakatwishura ariko ejo bundi mu kwa Mungu babakiriya bacu barahishije ibintu birahomba amahera menshi natwe nyine twabahaye amadeni y'ibintu ugasanga natwe turahombye amahera menshi.
Mbiga nuravye amahera mwahombye muna moyagereranya muna n'igitigi kingana gute
ravye nk'amahera twahombye kandi narahombye nk'imiliyoni nka 15 nk'ubunye ntugenda kumwishuza umuntu yahishije ibintu vyiwe ngo kumwishuze ntibibaho.
Umuntu akiri mutoya wari wagaragaje kwiyungunganya none wewe ejo mu gatondo hari icizero ufise
je mbona yuko bidasoze kandi ndi kugenda neza fisa benshi basanga ari amahera bafise amahera ya bank basaba ba credit ntiwogenda gukora nk'uko wari ukora kubera nta bantu dufise baze kudushorera. Kindi nuko leta yofasha aba badandaza kandi bakabaha n'ikindi kibanza cyiza kibashimishije.
None mwiho amafaranga mwakoresha yarayibanye canke yarayabanke?
Ahanini yari amahera ya banki. Urumva banki nayo ikorera rondera amahera yayo.
Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi uyu munsi akaba ari umukenguzi amateka nawe arasaba leta kugarukira kuri aba bantu mu kubafasha kurondera ingurane mu mabanki abanyagihugu nabo bagaterera.
Icyo nosaba nuko bene abo bantu bahahombeye ko leta yobitaho nuko kandi abarundi aho bari twese twafatana mu munda kugira ngo abo bahahombeye ntibagenda akagirire. Ndazi ko bigoye ariko ndibaza nanje yuko tugomba kwikubita gashi kuko rya soko ryari ritunze imiryango myinshi cyane. Bofashwa gute? No guterera. Bofashwa gute? No kureta bafasha kugira ngo bashobore kuronka kadeni hijya no hino muri banki. Igikuru nuko leta yokuru kwishoboye kugira ngo ugwego rujejwe gutabara impanuka nkizo igipolisi kibijejwe cyo subigwamo kuburyo uburyo buboneka abakigize bagashobora gutabara mu gihe gikwiriye.
Ukuguruza inomero ya konte mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo abifuza gufasha abadandaza bashikiwe n'ibi byago uhereye ku bategetsi bo hejuru ugutunganya ikindi kibanza cyo kudandarizamwo kiri ku kibuga cy'umupira cya Kotebu mu kurindira yuko ino soko nkuru ya Bujumbura isubira kuba kwa gushasha. Izo ni zimwe mu ngingo inama shikiranganji yabaye irafata kugira ngo ubuzima busubire hagati mu gisagara ukuri kwami. Filipo Nzobonariba avugira leta y'u Burundi akavuga yuko nukubaka amastasiyo y'igitoro iruhande y'amasoko bigiye kwigwa gushasha.
Ikonte izoja ko ayo mahera nayo ikaba imaze kugurugwa muri banki nkuru y'igihugu nayo ikaba ifise nimero 1,110 agakwego 1,999. Ubwa kabiri gutunganya vyihuta ikibuga cha Kotebu kizimurigwamo isoko mfata kibanza kuronderera abadandaza ibibanza mu yandi masoko yoba kibifise mu kurinda yuko isoko mfata kibanza ya Kotebu itunganywa neza. Kugurura vuba isoko rikuru rya Bujumbura kugira ngo abadandaza hakurikijwe urutonde rwabo uzoba rwatunganijwe hafadikanijwe n'ishyirahamwe Sogemak bashobore kwinjira kuraba ibyabo bigisigaye bitahiye kugira babikureyo kunyarutsa amatohoza kugira ngo abe yaheze nko mu kiringo cy'iminsi 20.
Diane mukurangiza ino soko nkuru ya Bujumbura ikaba itanywe none mucanwa imaze imyaka 19 itanguye gukorerwamo.
Abaririmbyi nabo nyene ntibatanzwe guhoza no gutera intege abadandaza bahombe mu isoko nkuru ya Bujumbura.
Tuvuga ingene urwaruka rukwiye kusubira kugira ingufu mu kwironderera ubuzi inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura ihiye. Isiguro y'icyatumye umucanwa waduka mu isoko nkuru ya Bujumbura n'ubu kiracyari mu matohoza. Abihweza ibintu n'ibindi bemeza ko ishya ry'amasoko muri Afrika zitegwa n'imvo zifitanye isano nk'ugwangara canke ubugizi bwa nabi. Tumenyeshe ko icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Gervais Fikiri yavuye yugurura icese ikibanza citiriwe Kotebu ahazoba harabaye isoko mu kurindira isanurwa ryaraye ihiye. Umviriza inyishu yatanze ku bijanye n'amakenga yaho icyo kibanza kiri.
Muri henako gashavu hariho aba bataramenya biko biratunganywa n'ingene bizotunganya. Icyo nabwira nuko bivyose tubikora tuza turaje inama n'ingingo harimwo n'abaserukira abo badandaza kugira ngo bikorwa byose bikozwe bikore nabo nibabikurikirana nabo nzo baza baratanga ivyiyumviro.
Ikibanza mutegekanya kubashiramo co bari kikote bugusa canke hariho nibindi bibanza mwimvira kuzobashiramo.
Ubwa mbere aho turiko turabona ni ngaha ariko murazi ko ikomine yose isanzwe ifise ibibanza byo kudandarizamo. Hamwe haruzuye ahandi kumbure hacari ibibanza. Ahakeri ibibanza uwipfuza kuvuga ati jewe ndavuye mu isoko nkuru ngo manje ku ikomine abajejwe meri bafatikanye n'abajejwe ayo masoko bazoraba ko hari ibibanza mugabo ntihaje kuba umusunikano utuma udurumbanya abari basanzwe bari muri ivyo bibanza. Hanyuma ngaha abahinga barapimye basanga iki kibanza kirashobora gukwira. Bagereranije nuko hari isoko yahuri ingana barasanze ikibanza gishobora gukwira uko bibaye ngombwa tuzosaba nibyo turi buturiko. Dusabe abasanzwe bafise rya shirahamwe ryahura ariko tebu badutize twagure gatoya aho mubona hari ibiti bashobora kurenza ku misi mikeya mugabo twe twabasabye yuko ukora ibishoboka mu kiringo cy'ukwezi iki kibanza kikaba cyatunganijwe ibikorwa bigatangwa.
Akire umutumire wacu Pia Clavendu umwami ndabara mukije nongera ndabaye ikaze muri kino kiganiro. Uruhombo rwabaye ni runini kuri isoko yahiye. Mubiravye mubibona hari cizere ko ibintu bishobora gusubira kumera neza.
Ndakora mukije ego ibyashitse birababaje ivyo sagatishishwa rumuri abantu benshi barahombeye ibintu byarayogeye mugabo ntawoja ngwagume arira gusa ko ari ibintu cyikiye abantu benshi ahanini ingingo zikomeye zifatwa na leta mugabo na bene gushikirwa n'ingorane bosubira bakagirizwa ko bashoboye kose bakiyungunganya ntibihebure ntibahebe
abo bahomvye bahombeye muri iryo soko rikuru rya Bujumbura mbega ko muvuga na leta yuko ifise uruhara rukomeye hari ibyo kwiye gushiraho mbega bakwiye gukorana gute nabo banyagihugu nabo badandaza majambo make
leta y'u Burundi ifatikanije n'abayifasha amakungu boja hamwe bakagira inama ikomeye bakumviriza ivyumviro hirya no hino imigambi ikomeye igafatwa ikomeye kigashirwa mu ngiro kugira ngo gishigikire babandi bashaka gusubira gutangura bashaka gusubira kugaburira imiryango yabo mugaba handini leta itafashije ngo ishiremwo inguvu zikomeye ntacho shoboka sugambere impanuka zikomeza mu gihugu n'ibindi bihugu birabishikira
ego mbega none nyene iyo bishitse none bigenda gute abantu babo kwifata gute nyine
abo o uko bifata n'ukuri sukundi gambere no kwihangana hanyuma ntuce wihebura ngo umutwe utakare ico n'ukuri n'ikintu gihambaye ariko turumva aho bifashamwo kuri ubu nabaganga canke ababanyi canke inshuti n'abagenzi birukwavyo mugabo mu kazi leta ifise icuguraba ubutunzi bwose bw'igihugu mwene bwifashe barazi neza igikenewe carico ndazi ahanini abo bantu bakeneye bwa mbere hoho kuri ubu ideni ritavuna kuko urumva basanganywe irindi kuri ubu byogorana ufatiye mu banki nkuru y'igihugu cyangwa banki kaja hamwe canke leta kaja hamwe n'abayifasha bagashira kigaga kinini ariko gikwiye kumbura coha utugurane abantu bato bato bashaka gusubira kwiyungunganya leta niyo ariyo soje make niyo maguru masha ikwiye gutanguza iryo soko rigasubira kubakwa kandi maguru masha abantu bakwiye kuronka aho barakorera mu mwanya soko ritarubakwa ibyo nibintu bitoteba n'ukuri kuko bitevye agahombo sikuri y'abanyese ko gusa ni ku bantu bose batunzwe n'isoko na mabanki n'amandi mashirahamwe yandi kuri ubu afise ico akura muri iryo soko
mbega none ibi byo byashikiye abarundi byo muriro wadutse muri iryo soko harahandi ibyo bimaze kwaduka nimba byo bimaze kwaduka babavyifashemo gute
sino kubwira ngo babyifashemo mugabo urabona no ngaha mu Burundi si bwa mbere isoko y'ingozi yarahiye igitega yarahiye no mu bindi bihugu rero amasoko manini yama yahiye buriya muri Azi no muri Amerika igiko batewe New York bagashikirwa n'impanuka zikomeye leta ya Amerika yarafashe ingingo zikomeye zo gusubira kugira ngo ubutunzi bw'igihugu ntibuce bugenda kagirire hari ingingo rero bafatiye no kuri zijya muri Amerika bafashe igihe bategwa mu 2001 no mu bindi bihugu no kuri impanuka ziraba ama tsunami araba ibintu bigategwa bikayogera bigatokombera hari ingingo zifatwa rero mugabo hanini uje imbere ni leta ariko nayo nyene ibaza kumviriza bene gushikirwa n'izo mpanuka ikumviriza abantu bose ico bavuga ko inama nkuru yihuta ikwiye kuba ubwenge burarahugwa ariko ikibi nuko boteba
mbere yuko tubandanya kino kiganiro tuse twumve kano karirimbo gahoza ababuri ibidandazwa byabo mu isoko nkuru ya Bujumbura shite yo nakitwa n'umururumba w'itanure ry'umuriro abarawo bafitiye ibyabo bamwe barira abandi baraba batakaza ubwenge ku byabo biriko bitikira duhijambo umutumire Pierre Claver Ndumwami ugaruka goba gwaracitse ivutu mu bijanye no kwishingira ubuzi nyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura ihiye mu rubwiriki
nawe nuvuga nti ntibihebure siyo bishikiye bonyene bari mu bandi mugabo cyane cyane ico no batekerera ico o gishitse nikibe icigwa nikibe icigwa kuri kazoza ejo ntuze ugende ukora utiyumvira ko impanuka zishobora gushika ari gufata assurance uyifate ari kwitekaneza kwibikira ikiniki niki ugifate ni kibicigwa kuri kazoza umuntu amenye neza yuko umuriro shora kwa duka impanuka zindi shora kwa duka ugasanga ziragize ico zononye mu byo arikora akora ariko iyo wavyumviri hakirikare ukaba biri mu mutwe wawe biroroha kwinagura kuko wavyumviriye hakirikare
Ugwaruka rero rubandanye rurondera kugira ngo shye kwiteza imbere
ego ntivyo nokuri ntivyo tuma umuntu atahagarika
ahubwo birashoboka
birashoboka birashoboka buriya nokuri nakubwiye yuko ibi bibaye mu Burundi byarabaye nahandi ego ntitubimenyereye cyane mugabo nokuri washaka reka ndakivuga nacyo nyene wosanga umuntu asubiriye gushema ingufu nyinshi hanaho mu bidatevye wosanga arushirije na imwe yarafise kera kubera yuko ashizemo ingufu kuri ubu bibaye cyakibona kubarira bizotuma anarushiriza kuvyo yarafise
Pia kravendo mwami turabakenguruki
ndagukenguye nanje
Uyu numwanya wabakunzi b'ikiganiro tujahe watwakuye ntiyashimye kwidondora ariko avuga ati mvuye mu gihugu cha Somalia mu gikorwa cha Amisome mu gufasha kubungabunga amahoro muri ico gihugu none fise iturya amafaranga Aiko ntarosungira inama y'ico ndayakoza ndayajya. Umutumire wacu rero turacyari kumwe hano muri studio Pierre Claver ndumwami ikibazo ni gwanya. Yo bigenza gute kugira ngo aya mafaranga ayakoreshe ico muteze imbere.
Birashika umuntu akaba afise umutahe mugabo ntamenye neza ingena ukoresha kubera yuko adafise icyumviro kirashe gitomoye atabona neza ngene yo bigenza. Lero uwo muntu ico no muhanura yo tumbera inzego ibigo bihari muri iki gihe dufate nk'uri BBN cyo nyine ndongoye canke muri kiforo yo mu universite rimye n'ahantu ni bigo byuguruye byakira abantu kugira ngo babatoze mu byumviro byinshi baba bafise babatoze mu kimwe kuri ubu boshobora gukora kikaja mu ngiro
kugira ngo abitahure neza azozazanye amafaranga yo kuriha muri ivyo bigo
oya yihambaye bwa mbese amafaranga azana aje muri ivyo bigo harabahinga bamwumviriza bakamuhanura ari nyigisho zicamwe n'ivyo inyigisho tuzomwereka cyangwa abandi bomwereka akurikirana kugira ngo cyacyumvire kizovemwo umugambi urashe
murakoze cyane ngira ngo arashobye kubatahura neza izindi siguro azoziroha ashobye gushika muri ivyo bigo
karibu
Tutandukire umwanya w'impamba mu gusozera kino kiganiro cyanyu tujahe. Ye ni impamba ati
Sinovuga nk'abandi ngo nirutane ku mwikomo, mugabo n'ivyo ntagira uto ku mwikomo, mugabo turakeneye neza kumenya ingorane aho zafatiye. Kuko burya ingwara kugira ngo yivure neza umenye utizokira ubanza ko nyicayiteye. Ubu hari ibibazo uyu mubabaro ushingiye kumushuhira uyu muriro umaze gusa n'uri kurarengana bizotegerezwa kuronka inyishu ikibazo ca mbere no kumenya mbe byagenze gute kugira ngo isoko nkirya iri hagati mu gisagara kuriya ahantu umuntu ushaka kuvuga yuko umutekano ucungirewe kuri ubu gusunza handi isha ikagenda kuriya igaherengetera yose kizo ca mbere byavuye kuki byarizanye ni gisida canke ho bahara abantu babiteguye bakabishira mu ngiro ahandizeye yuko aya matohoza yatanguwe aba matohoza azogirwa ku rwego rw'intwaro ari amatohoza mbere azogirwa ku rwego rw'ubutungane aya umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika yarayashitseho dufatiye kuri ya komisiyo yashinga turizeye yuko mu maguru masha azotubwira neza ingende byagenze
aniho duce dusozerera ikiganiro tujahe Shimiye mwebwe mwese kuvyumviro mwashikirije tasize inyuma na mwebwe mwariko muratwumviriza mufise icyo mubaza canke mutwunganira twandikire kuri voa@gmail.com canke mutwakure kuri 79 940 945 canke 79 888 73 Bagenzi banje Olivier Ngengurutse atororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye bose naho ubutaha
hari umwizero
ego cyane ni mu kiganiro tujahe mwako mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo. Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi ikiganiro cyacu dusangire ijambo. Ikiganiro cy'umunsi kigiye cyane cyane kuvuga ku byerekeye politiki mu Burundi. Twatumiye abashingantahe batatu barimwo Gaston Sindimwo na Tassien Sibomana hamwe na Deo Hakizimana. Imbere yuko tuja mu bibazo nashaka ariko mbanze nsabe abashingantahe bari ngaha batwidondore, nashaka ntangurire ku mushingantahe Tassien Sibomana.
Eh murakoze mu buzima bwa mishyo senkora y'amashuransi aho nsanze ndi umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa uwo ihurikiro ry'amashyirahamwe y'amashuransi mu Burundi, ariko ka Burundi naho ndakurikirana ibibazo by'igihugu nshishije mu mugambo w'abadasigana itona, aho ndi umuvugizi wa komisiyo nkuru y'umugambo w'abadasigana itona.
Ego namwe Gaston Sidimu
ndikeje yatumiye gishikira ngiye gicegera cy'andere cy'umukuru w'igihugu kuva mu matora y'ibyo y'ibirenge bibiri na cumi gushika uno munsi, naba ndi umwe batanu barenga mu gambo cy'igihugu bituma uno munsi.
Deo Hakizimana namwe?
Deo Hakizimana nk'uko nabivuze kare, jewe mba hagati ya Geneve na Bujumbura, i Bujumbura ni Geneve ntwara ishyirahamwe ryitwa Sivide, ni ishyirahamwe ry'abahuza. Hanyuma batumva nagomba kwamisha yuko je batamugambwe ndimwo, kandi ntawe ninije kuzojamo, nta n'uwo nzoshinga. Hanyuma kandi no matora zuba mu 2015 jewe ntawe uzombonamo, nta kibanza nzoja guharanira.
Mwaramutse bashinga nawe mwese.
Mwaramutse neza.
Uyu munsi rero nk'uko mwaramutse neza, uyu munsi rero tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye politike mu Burundi, aho mu minsi iheze umurwi ujejwe utunganya amatora mu Burundi watangaje urutonde rw'abagize bazoja muri wa murwi bita CEPI mu ntara. Iyo nkuru isa n'itanezeje abatari bake cyane cyane imigambo itavuga rumwe na leta hamwe n'imirwi yindi yoba itavuga rumwe n'ubutegetsi. Nashaka mbaze umushyanahe Tassien Sibomana atubwire cyane cyane ibintu anegura muri ayo makomisiyo bita CEPI.
Murakoze. Mbere negura nuko umugushe ni washizeho imigwi izobejejwe amatora mu ntara aho nyanze ibwirizwa shingiro mu ngingo zaryo za 33 n'ishyenda nari kubera aravuga yuko I am a man who is 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 a man
hari amakuru yatangajwe n'abajejwe uyu murwi ujeje gutunganya amatora bavuga ko nk'ahantu bishobora kuba byaribonekeje ko habaye amakosa matoyi nko kwitiranya ubwoko ibyo bazobisubiramo ibyo mwebwe ntivyabanezereje
nagira ngo bihere mushinga nawe umenyesha makuru yuko abanegura batikwije azenda bakwaje ntibashobora kwimenya amazi nagira ngo bihere ko aho kuvuga ngo habaye dukosa dutoyi habaye amakosa akomeye cyane kuko maze bihonyanga ingingo zibwirizwa shingiro bigahonyanga ingingo mirongo ya 38 y'itegeko rigenga amatora ugahonyanga ingingo y'indwi yo mu ngingo ngenderwa ko abanyapolitike imigambwe ishyirahamwe mpuzamakungu bumvikanye ko kubwira amatora azogende neza hanyuma ukavuga ko ari bunenge buto buto uba wamaze guhuba aza kubashikiriza ibindi binegurwa turaze amazina nyezina y'abagigiye mu igi urumva rero ibintu byose bikoze bamaze guhonyangwa amategeko abigoye abigenga ibishobora kuba agahaje gatoya
ego mereka tubanze tubaze ni umushiha ntayi Gaston sindimo nawe nyine atubwire ukuntu umugambwe bakiriye urwo rutonde rwa sepi
shima ibikorwa cyakoze n'uwo muntu sini kuko mu byo twari kumvikanye ko byose manana ya politiki yose kuboneka amazina hanyuma akazotorwa ni abashobora kuza muri sepite bireho mu banyeshuri n'ikona na midogoriho naho kandi kibemo mu ntara ya Kirundo tukaba tutigeze tuma ubiserikira muri sepite je nabyo nibaza ko ahanini byavuye kutabanza kwacu kuko twashoboye kwiga impapuro hakiri kare umugabo ndetse abigiye inama nkuko babivuze kuko ahari agakosa kana kandi barafise umwanya wagiye bakosora nibuka neza yuko mu ntango y'ibyo bikorwa hari hateganijwe yuko batangira kwandika abazeje gutora twarasabye yuko turabye amategeko nuko abo bazeza kwandika bategerezwa gucungurwa nawe muri sisi nawe muri sepi akaba icyo gituma rero abo muri sepi bakiye bumva ko kamo twabateye akaba rero uno munsi yibaza yuko twiteze na midogo twebwe twifuza yuko twoja turaje inama nkuko turetaje inama noneho mu mbana yakanikana turaje mu matera aheze
muri rusange rero mwe murashima igikorwa cyakozwe na Seni
ni kuri kwitwa kingukani madrasa yuko cyane mu soga cyane bisuma kuko manya miza dahungi bidahije kitwa yuko uko bigenda byiza nagenda neza bisumba uko iminsi igenda gaza nakubwiye yuko n'ubundi n'acumi ibyango twaronse abanywani b'ishyipi bangana nawe dusine neza nuko uyu munsi yasumbije
reka tubaze umushyira ntahe Deo Hakizimana mwebwe mwavuze ko ata mugambwe mufise nta mugambwe mufise n'umugambi w'ugushinga icyo gikorwa cy'umurwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mwacakiriye gute icyo gikorwa kiravuga ko ibitari bike mwebwe ku mwacakiriye gute
ibiherutse kuba bigaragaza ingene igihugu kimeze uye muri iki kiringo kugabo kandi bigaragaza ya vijangora nitiri mumikambwe urabona ko nonga haye abashinga nahe babiri turiko turavugana bose bavuga yuko basirikira umugambwe ipfona habo mutabibari ntibategera ibyo ari byo uretse bari basanzwe babiri ni haba rero hari intambwe y'ukubanza gucako ni ukura nyine imigambwe yo kumvikana hanyuma na Seni igihugu ikora kikazoshika imbere ari uko abo byega babihurira ko kubera bari mu migwi isa icyo cyose cy'ukumvikana nacyo urazi ko ntibyoroshe kandi noneho ntibiri mu mugambo w'ipfona gusa biri mu mikambwe nka yose urazi yizi gusumba iyindi kandi ibyo biba kubera cya kibazo cy'ukubwirana ukuri n'ukuri kurirana hajya kiduguma kidukurikirana aho usanga ari icyuka kivuye kuri ibyo byose mu ncamake rero je nibaza yuko naho Seni bagimeze gute intwaro ibandanyije ari uku tubibona ubuye abantu bafise uruhagara nk'uko tubumva bidowa nk'uko tubumva nta ngingo n'imwe izosohoka ishimisha bose azokwa hari habayigaya n'abandi babikomera amashe ni uguhera ku ntango
tugarutse kuri we mushiga ntahe Tatien Sibomana mwavuze ibintu bitari bike munegura ikintu mwibaza ko cokorwa n'iki kugira ngo umurwi murimwo wumve ko utunganirijwe na n'intibihe majambo make
icya mbere nohera ko mubona gihanda bamenyeshe ko umugambwe iprono tegereza kubanza gusekigwa muri uwo mugambi wo gutegura amatora
umugambwe iprono ariko urimwo uraserukiwe
bari muje kubera iki ndindi twaraburanye imanza nabo bitwa ba Gaston turatsinda imanza muri sentare ntayinyuzwa sentare kuri radozi amategeko yendegwa kuri mugambwe arahari muri mu bushyira ari bw'intwari yo hagati mu gihugu birazwi komite nkuru yasubijwe umutamana niyo mu 2009 ingene ifata ingingo ni icyo bita majorite y'abasore mu gifaransa ubu dufise 95 ba komite nkuru yasubijwe iteka n'izo ngingo za sentare n'amategeko yendegwa kuri mugambwe ubu rero nta na kimwe iprono ishobora kwemera mu gihe atariyo yagishwe inama ako kaguza korona n'umugambwe uri ku butegetsi igaserukira iprono icyo ni cyambere iprono rero idasubijwe umutamana wayo nta na kimwe gishoboka icya kabiri
avuga ngo ibintu byageze neza nagira ndababwire ko hari abacamanza banditswe ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD ataho ryabonetse hariho abaserukira mashyirahamwe adaranije bya politiki baba CNDD-FDD bagahesha ngo barungitswe n'ayo mashyirahamwe uba mashyirahamwe ariko arabiyamiriza hariho abari mu ntwaro basukira uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hanyuma uwo Gaston asigaye ari umudede muhande ngo arashimwe nta na kimwe cyagenze neza mu gihe bumvikanye ko umugambwe yiprona na FNL na IPD ubutegetsi bugomba kubuza kuja mu matora bitarimwo nta na kimwe kizoshoboka cyane
ndeka mushiga nta leta se dusubire twibutse ko muri leta uhariho umugambwe yiprona wemewe n'amateka wemewe n'ubushikiranganje bujejwe ntoro hagati ibyo kibazo kiri hagati y'imirwi yanyu
yo yemewe n'ubushikiranganje mugaba amategeko n'ayandi
ikibazo kiri hagati y'imigambwe turakigaruka koko ico kibazo nkuko umushikiranganje na Deo Hakizimana yabivuze niki mu mugambwe ipona gusa nashaka mbaze umushikiranganje Gaston sindi mbona wenyene niba afise ico yishura ku byo mushikirije
murakoze kuma kanya mugabo umugabo ko n'iki de telefone amategeko kuvuga ibyo cy'isekuriti
Imana mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose ukuntu abantu babiri bo babitwa ko ari nko mu murwi umwe cyangwa basangiye ivyumviro vya politike usanga bashobora gusoma ukutari kumwe ukuntu igikorwa ca seni n'ibintu bumvuga ko bishobora kuva bifise izindi mvo murashobora gusubira mukatubwira neza mukadutomorera ico mushaka kuvuga
byose bikira mu ntango mu gihe hari amacakubira meze gucyo mu mugambo umwe witwa izina rimwe nukuri ikizoza cyose kirango mu mugambwe nibazogera nibazo kugira bacyumvikana ko kandi mwese murazi iyo byavuye kuko ayi Burundi garashaye abatwara imigambwe yonyine no oye ari umugambwe wacyagusumba yose irakeneye ahantu yari kwifata kwikwita gashi bakaraba iyo tuvuye bakaraba naho tugeze akaba yuko hatari abitirira kwa gasore mu rwego kugira ngo bashike ku mvu zabo za politiki bashike ku byo bipfuza kandi batagendera ijambo kwa gasore ya ibyo bibonibera birashika hanyuma kandi hariho igituma batashobora kumvikana nuko ikibazo kiri hagati y'imigwi ibiri ndibaza hari ikibazo kijyanye n'ibyo no kwita mu gifaransa niho ndabyumva cyane gusumba crise intergenerationnelle ibyo biravugwa byaravuzwe jewe nayo ndashimangiye
hariho ababesha
nere muri gitona
abo
bantu ni bo bakorera mu kibazo kandi basiganye umuhore ku maso ukize nteje na fr iriho hanyuma kandi muri arabana bya by'amacakubiri intara sinzi iby'amoko byo byuwe n'ibikivugwa cyane mugama cyakubiri intara ashobora kuba ari yasinzikaje yiprona hanyuma rero ibyo byose
bigatwibonye
mushiga deo tukiri wewe deo Hakizimana tukiri kuri wewe nyine hariho abahinga cyane cyane bakurikirana politike mu Burundi bavuga ko ivyo vy'amasepi bitari bikwiye gutera induru nk'iyo biri kwiratera ubu kuko burya igihambaye cyane gose ari umugambwe ufise abanywanyi benshi ari bushobora gutsinda amatora baratanga karorero ko mu gihumbi kimwe baratanga karorero ko mu gihumbi kimwe n'1993 aho bavuga ko umugambwe Frodebu uteka utari mu kwaha cyangwa utakundwa cyane n'umurwi warujeje gutunganya amatora ariko ukaba waratsinda amatora aho mwebwe muhavuga ko iki
yo ndahashije nibyo nibyo iyo tugeze mu miringo nk'ibiye ibikorwa byose n'ukubirabana n'ukubirabana ijisho rikomeye cyane harabo bashize mu makomite birashobora kugufasha mugabo kandi iyo ufise aho wicaye aho uhagaze kabisa ufise abakuzi bakwizigiye abari muri komite barashobora kuba batagukunda mugabo ukabibonora towe jewe mu 2010 nicyo kintu cya mbere gituma mvuga ibyo ndiko nababarira mu 2010 jewe kandidatire yanjye nayivuze ntebye cyane nta mwanya narose kugira komite seronse umwanya wo kurondera amafaranga nk'abandi mugabo jewe narashyize kuvuga rw'amatora nsanga bwa bundi ikintu gikugusumba cya mbere ni ukuzi uzwi n'abantu bakwizeye bavuga bati uyu oye ibyo ari byo byose turashobora kumubwira icyo cya mbere kiriho ibindi birashobora kuba birarindira iki ni cya kabiri nabonye yego amatora si ayo guta mu rudubiya nayo gutegurwa nicyo gituma kandi mvuze yuko iyo abantu b'iwawe bashyize muri komite na byo nibyo biragufasha kuko bica bigufasha no kuronka amakuru kumenya aho ibintu bigeze ariko si cyo gituma utsinda igituma utsinda ni ubukerebutsi bw'abantu muri kumwe muri kampanye ni porogaramu ufise n'ukuntu wayisiga waba bumva rero uti porogaramu mu matora y'iwacu hari n'ahataca atacamaze yego ibyo nashobora kubyemera porogaramu y'abantu siyo baraba kenshi na kenshi ibyo narabibonye nabonye ahantu baraba inzugu bahanyine zingana cyane baraba utuntu giura bahawe n'ukuntu abazwi n'ukuntu bimenyekanisha
Gaston Sindibu nashaka namwe ndabaze icyo kibazo nyene hari abahinga cyane cyane bazi politiki y'u Burundi bavuga ko igihambaye cyane rwose atari nayo makomisiyo igihambaye ari amajwi abanyagihugu bari inyuma y'umugambwe aho mwe muhavuga kwiki
ibyo birashoboka kuko gitinya amatora si saba ari mu makomisi mugabo nawe bari mu makomite baratuma abantu bari mu migambwe barema yuko amatora bafise abashobora kuyacungera neza nayo ibyo abahinga bavuga ni iby'ukuri kuko n'ibyo naho uwaba rimwe ntashobora kubatsinganwa kuko mutashoboye gutegura akarere neza icyihuta rero ni uko imigambi yose kw'iri kose abanye politiki bandi kuko ari kose yuko cyane cyane bubwiza abanywanyi cyane baze batora kuko niba guhiganira kurwanira siti gusa nibaza yuko burwanira cyane cyane abagiye gutora jyewe nikuri ndabyemera cyane ibyo biravuga kandi nibaza ko ariyo nzira yonyine yo kugira ngo ushobore gutsinda nawe matora kuko nibaza kuvuga ngo uzotsinda kubera ushize abasiti benshi cyane wagizera nabona abasiti bariyo kugira ngo baguhe icyizere yuko ibiriko birakorwa ubifisemo uruhara nta kindi
Moshe na itasiya sibo mana hariho abantu bavuga ko naho bikenewe cyane cyane kuraba ko utungane bukoreshejwe cyane cyane muri iyo mirwi hari n'abavuga kandi ko n'imirwi itavuga rumwe na leta itumwanya muremure cyane rwose iri ivuga aho gushikiriza amaprogramme abanyagihugu aho gutunganya imigambi yotuma abanyagihugu baje nyuma yabo usanga bariko kenshi na kenshi nk'uko byibonekeje mu myaka iheze y'amatora usanga bicara ku kibazo kimwe ugasanga ibindi ntibariko rabikora mwe muvuga iki ku bantu bavuga amajambo yose
nagira mbabarebe mbaze ngaruke mu majambo avunaguye ku kibazo babajije abandi mbega uwo mugambwe wo bura komite ugashonka abanywanyi bya mushinga na Frederic wo ba ukora gute kwa makomite ba muri abo banywanyi ubwo n'uruhendo ipronizisha abanywanyi kita makomite mugaga twende DFDD nahitinyira ntigomba ipronani igomba FNL igomba IPD kubera ariyo migambwe y'ibihangange buhangana
Tassien Sibomana iyo migambwe muvuga ko ititwaye neza amatora yaheruka ihambaye gute
icyo ndahigaruka ica kabiri imigambwe uvuga ngo ntibihambaye ko bacerukirwa mu mwayo muri migwi ijejwe amatora haba mu ntara mu makomeye mbega haba dukenewe ko byanditse mu ibiriza shingiro no mu itegeko ryenga amatora no mu byo bumvikanye ko uwatangura guhanga ayo mategeko mwamugomba mwibaza kwa gamiki cyama cyatora hirikwa ku munota wa nyuma kubereka abahiganwa batorondera batoronka babashirukira muri uwo mugambi nishuri kibazo cya kabiri warubajije eh mwe muvuga muti ari habavuga ngo imigambwe yemo yo opposition ita umwanya ivuga ibi aho kwerekana imigambi yo marira abanyagihugu agira ngo baze kigirishije aho uvuga ko umugambwe CNDD-FDD yo woja ngaho gahiganwa na iprona mu migambi yo shiriza barundi uvuga ko ntuzere ibiriko birakogwa mu Burundi ko bashima ibintu birakogwa mu Burundi ngo ni CNDD-FDD yabishikirije none ni kuki justement wewe ubona ko yamatora ariko arategurwa bagira ibishoboka byose kugira bakreye ubugambwe buri mu kwakwa bakreye amasepi atazotuma amatora agenda anzuro hahiganwa ababifitiye ububasha nagira ngo ubwire ko imigambwe Edouard Ministre yerewe nyene yapfuse akabwira abanyamakuru ko iyo migambwe iba mu mpapuro gusa nibo bafise abaserukira abazikwitoza none iyo byo nombe kujya mu gihe gamushinga neza
mukanye gatoye mu shiga na itasiyansi y'ubumana mutubwiye ikintu none muri ko murakora kugira ngo utwo tunenge twose twabonye dukosogwe n'iki ikintu muri kigiye muri ko murakora hasigaye amezi make cyane gose kugira amatora
icyo turiko turakora mu shiga na Federico nuko imigambwe yose yakumiriwe hiso atisonzwe mu mategeko amashira hamwe adahanira ibyicaro bya politike babesheye ko yatanze abantu kandi atari byo amashengero n'abandi bose tugira urunani abo bantu nitegereza kubisubiramo yerekane uyu muntu yatanzwe nande nidiki akirukiriki ibyo bitabaye nagira ngo menyeshe ko guca duhagarara se nitukayisaba ko itanga imiho kuko ntakundi
mushya na heta sya tukiri kuri we iyo ngingo ntushira gutuma abantu bibaza ibyo bibajije imyaka itanu heze bavuga ko ati ni nka kurya umwana hiye mukwaha uri ngira mfatwa wa murondere ikintu cyose cyo tuma amatora ataba
nagira ndakubwire ko batinya amatora atari imigambwe itari ku butegetsi batinya amatora ni umugambwe uri ku butegetsi kuko iyo butayatinya n'uburi kuhonyanga amategeko mu gushiraho abantu ataco baserukira mu gusambura imigambwe ifite abanyaye ku rubuga nagira ngubwire mushinga na Federico bikeneye tuzogira ikiganiro byose tubishasangure ngaho umugambwe CNDD-FDD uratinya higanwa niyo ngorane dufite icyo gituma basambagura imigambi icyo gituma bakonyanga amategeko muri ubwo buryo bose kugira barabe ngene boshika ku nsinzi ataronsi mu mateka n'amategeko y'igihugu
n'imigambi yonyine
isambura kandi n'abagize bavyo tuzoyajamo ubu bariko bagira ijo babo shobora yatubuze muri atu yajamo
ndabona kanya katujanye reka tubaze n'umushya ntahe Gaston sindimwo tubwire cyane cyane muri iki gihe hasigaye amezi makengwa amatora abe mu rugambwe iprona hariho indyane nkuko tubibona hariho nk'amafaction hariho imirwi itandukanye mbega hari ikintu mu mugambwe wanyu muri ko murakora kugira ngo muje hamwe murabe ko mubwira kizera ko mugambwe ipona wo kwisununura mu majwi mu matora atekanijwe mu 2015
ah ne basero kigwa nawe
niko wafugiye gene kugiye yuko no musi nakugiye ko abatwaronse muri CP basumba abatwaronse mu 2010 Emo mushana naye ari kuko yari mu tondo gaba ari bahiganwa mu ngoko n'inyaro rero yaza ko muri yo kwigumya tukigumya tugahana hanyuma kugira abantu tubishije ibyo kese pe kuko ibindi byacu byatsinzira mu rwego rw'iyi mu kigani mu byo duha byo tukivuga yuko ego muno kuvuga kwa pisa abanywanyi kwa pisiki ni byiza cyane mugabo abanywanyi nibaza ko batabonekera mu radio cyanke mu bindi abanywanyi tuzabona byinshi matora rero nitwitegure amatora hanyuma tuje kurondera abanywanyi ibyo byo gusubiza hamwe nibyo twifuza twese twifuza ko dusubiza hamwe mugabo niwo kwifuza nkuko uteza amashyi ngo dusubize hamwe unaho ati reka sindakwemeye sindagushaka
Mushya naye deho hakizimana muri iki gihe turabona imigambwe myinshi iri mu ndyane izo ndyane nkuko abanyapolitiki benshi bavuga tubona kumengo ibyo bavuga ko ari ndyane zitumwa n'umu Mugambwe uri ku butegetsi twabonye indyane zadutse Mugambwe ipona twabonye indyane zadutse Mugambwe Frodebu hariho zanya kuri hariho yindi migambwe kumengo ni ngorane ziva mu migambwe hagati yabo kumengo izo ngorane ziva hagati yo muri iyo migambwe mbega muri iki gihe iyo migambwe meze gucyo nkuvuga ko umuntu yavuga ko igiye gutsindwa amatora yo mu 2015 nayo matora taranatangura
mu byukuri ibi bitandukanye migambwe bimwe bimwe birashobora kuva muri bo ibindi bikava hanze y'imigambwe biva muri bo ni ukuntu hariho abafata imigambwe kamengo nakantu kakanywa babo kiwe nabo basangiye ibintu bimwe bimwe bagaca babyitirira n'abandi bose ni ukuvuga rero yuko hariho ingorane za demokarasi interne mu migambwe mugabo hari ikindi cya kabiri jewe nibaza ko ico gikomeye cyane gutsinda amatora naho ufise umugambwe wawe wose ubwiriza kubanza kumenya yuko ufise abanywanyi muri barya nyamwinshi bajya batumutsina hari hagati mu gihugu or niweje abanyamigambwe bacu hari ikuntu mengo politike yabo yagize politike agiye ku radio yavuze yatukanye yidoze akibagira yuko politike ya kumizi ibera hariya mu
nakubujije batsinda ushikira abanywanyi kubera bazi kubaka
ndibuka kera tukiri muri Frodebu itare yemegwa n'ukwemegwa n'amategeko kandi bazira twagira politike mugabo ntitwagira nk'ubu nta munyesha makuru aja kuraba wagenda witonze ukaraba yuko yabagukurikirana batari nyuma yawe mugabo icuko rukagikora kandi ababizi barabizi umwaka wemera ko
nibivanisha barabifashe
nayo bagaragaro baciye bona yuko wari umugambo wari umaze imyaka myinshi uri hagati ufise imizi abo rero nabo menga amaradio niyo bizeye gusa umengo bagira politike bandikiye secretary general wa Nations Unies je uko nabonye abarundi ndabazi n'ukuri ibyo ntobanzi nibikeyi ku matora yose usanga bazi ico bashaka ntibapfa gutora ibyo babonye byose mu gihumbi kimwe n'amajana 1993 barakubarabona neza yuko bagomba gusezera umugambwe rudende yiprona mu 2005 warabona yuko bashaka gutora umugambwe uzobafasha gutora ingorane y'ikibazo cy'umutekano mu kuvanga isirikare nka karorero mu
2005
nabo bari bo yitoye aho abanyapolitike birigo baratukana ku radio cyangwa bavuga amajambo yamuhe ku radio mukaba muvuze ko abanyagihugu baciye ubwenge bazi gutandukanya icatsi n'ururo mbega mushi yantahe Gaston sindimo muribaza ko ivyo abanyagihugu babona imishamirano iri mu migambwe eka abaja ku radio kuvuga ibintu bitari byo bataje kuri abanyagihugu murabona ko abanyagihugu bashobora kuzotera ivyatsi abanyapolitiki bamwe yamwe mu 2015
ni kuri je bya bivi ni nyakuri kuko ari ibigo twaduke kusezerera yo kugira ngo je ku shuba bizama mu maradio kutuka abantu umuntu aho gushikiriza imigambi yiwe akaza kuvuga iby'abandi ibyo rero nibaza ko abanyagihugu
komayitubuza kuyishikiriza sistema
nibaza yuko amatora aza byerekana kuko mwese ruzoza kurima ingano rushaye kwimbura ibiyoba mwese azokwimbura ibyo yateye tugasaba yuko
bucari kugaragarana nawe
nk'uko dore ariko arabivuga hariho ikibazo cy'uko n'umugambo wacu hariyo abantu bifuza yuko umugambo wokwitiranwa n'amazina yawe ibyo nabyo nibaza yuko gihe kigize cy'uko nibaza yuko ibyo niwe wivuze wowe gira politike y'iwawe uyihe ibyo ushaka hanyuma umugambwe sinaka umugambwe niwe abadasigana wose
cyane tasiye sibumana muri iki gihe muri ko murasaba ko hari ibintu mwaneguye musaba ko vyotoregwa inyisho mu gihe vyotoregwa inyisho mushinga ntahe tasiye sibumana murize ko umurwi wewe urimo uzoronka ikibanza ciza amatora mu 2015
bega ndagabaze mushinga ntahe aho tutakironka ega badutinyira ico nyinyi kandi badutinya babirika amateka basubira tuzokwitoza kandi umenye ko umugambo hazogenda bagiye mu cubi cya Saint David umugambo uzogumuhagaze
ika tubashimire mu shyantare de Hakizimana ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire turashimiye namwe tasiyansi y'umana ika namwe mu shyantare Gaston sindimwe murakoze cyane ku kanya mwatwe
hamwe n'imigambwe yose yiburabuzwa yose tuzovuma dushire nguvu hamwe
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangije jambo mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza